Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 27 Nyakanga tukinamwe bagenzi mwashije kurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingo nkuru nkuru zikurikira. Abarimyi n'aborozi ku ntara ya Burunga bavuga ko bariko barahomba nyuma yaho bahimirijwe kwijukira kurima ibigori umwimbu bakawushorera muri leta, bavuga kandi ko ibitungwa byabo biriko birahona kubera kubura umuti. Babishikirije mu nama bagiranye n'umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye hari kuri uyu wa gatatu ujanye n'imigambi binini n'ibindi data cy'uburimyi n'ubworozi. Abanyagihugu bo makaritsiye yo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura bishyizweho n'imirimo ikenera umuyagankuba, bavuga ko bariko bakora bahomba kubera ikena ry'umuyagankuba, bavuga ko batabona ingene bagiye kubeshaho imiryango yabo. N'agakuru keza ku barimyi b'ikawa bo mu Kayanza, kuno gatanu baronse agahembo kabo inyuma y'amezi barindiriye. Basaba ko bazabarahembwa ku gihe kandi bagahemberwa aho bashorera ikawa kugira ngo bakwirigwe urugendo ari n'ayandi mu kanya bisambika.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Hari umugabo ku mutumba Saramakoka mu yahoze ari komine Mumba ari kuminwe y'inyemeramabi kuva kuri uyu wa gatanu, aho yagirizwa kuba yarishe umukenyezi wa Murundi mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu yende. Nk'uko inkuru ziva aho Imumba zibivuga, ngo uwo mukenyezi yaba mutumba wa Nzove muri zone Buye aho kumwumva nyene mu guturatura ko kuri uyu wa gatanu. Rero ngo niho umugabo ku mutumba Saramasaka yaduse atemaguza igipanga umukenyezi, bivugwa ko yaragiye kurondera ibirembezo. Uwo mukenyezi ngo yaciye yitaba Imana. Abajejwe intwaro bavuga ko hataramenyekana icyo umugabo yuba yahuye uyu mukenyezi, yikekwa ko ubwo bwicanyi ngo akaba yaciye afatwa muri kino gihe, ngo akaba ari mu minwe y'inyamiramabi ku mbo z'amatohoza. Bitandukira igisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Burunga, abarimyi n'aborozi baratabaza ko bariko bahomba nyuma yaho bahimirijwe kwijukira kurima ibigori biteze kugurirwa umwimbu na leta. Aborozi nabo ngo ibitungwa byabo birahona kubera kutaronka imiti yo kubivura. Ibi babishikirije mu kiganiro bagiranye n'umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye kuri uyu wa gatatu aje kubahimiriza kwijukira imigambi binini binini mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Ni inkuru ya Julienne Muzinga.
Aba barimyi bavuze ko umwimbu wabo wononekaye cyane cyane ibigori kubera ataho bagurira. Umwe muri bo yemeza ko matoni arenga 10 yamubanye ifu kubera kubungwa. Abarimyi basabye ko leta yotanga uburenganzira bakagurisha ibi bigori mu gihugu kibanye cya Tanzania, hako byo bahombera ko Aborozi nabone ntibasigaye inyuma mu gutabaza, bavuga ko ingurube n'inkoko zabo zahitanye n'indwara zitamenyerewe, ariko ngo leta nta miti cyangwa abahinga babishoboye ifise.
Muri butangi rero bariko barakoma indongo bavuga yuko ingurube, inkwavu, impene n'inkoko byahiri naho rero utake zarambaye ko muri iyi noci naho nari ujise ingurube zitarihe mugabo zaraho ndetse kandi umugezi we natakako inaho abantu batitse kuje burica akabikora no mutima wabo wose umuhinga mu Burundi bidatinze bidotko none leta uno munsi igice igihe kumwe cyange umuhinga kuhinga bwo gukingira ibituma tra imyaka yose yageze muji inkoko kuzitungira yuko zose hari abapeshe naho yoba akora
Mukwishura umushikiranganje wa mbere yavuze gusa ku bushakashatsi buzoshigikirwa n'ikigo Izabu hamwe no gushikiriza ubutaka bwa leta abarimi n'aborozi ariko ntacyo yavuze ku ngingo zokingira abarimi n'aborozi bari mu makuba
kuri uno wa gatatu abarimi b'ikawa bo mu Kayanza bari barashoye umwimbu wabo w'ikawa baronkejwe agahembo kabo nyuma y'igihe kirekire barorereye bavuga ko guteba kubahemba byabagize ko ingaruka nyinshi bagasaba leta ko yoza irabahemba ku gihe iyi nkuru tuyibaze Everine Mukeshimana
nk'uko amakuru ava muri bamwe mu barimyi b'ikawa bo ngaho mu Kayanza bari bagiye guhembwa kuri Kope Kayanza kuri uno wa gatanu abitumenyesha ngo ayo mafaranga bari bayarindiriye ko bayahembwa kuva mu kwezi kwa kane bavuga ko uko guteba kubahemba byabagize ko ingaruka mbi nyinshi cyane bavuga ko batashoboye kuronka ibikoresho by'ishuri by'abana nk'amakaye n'imyambaro y'ishuri ibyo nabyo byatumye abana bataja ku ishuri kare basaba ko boza barahembwa ku gihe
basaba yuko dushoboye kuva mu kwezi kwa kane natwe mu kwezi kw'indwi kuko baca babanza bakandi baraduhaye nk'ayo kuba tugakoresha basi nk'ayo mukuru munani mu mpera z'ukumunani abana babwira bace ku mashuri akaba ariho baca baduhaye gukoresha kugira ngo abana bace ku mashuri kubera ayo mu kwezi kw'indwi tuca tugombora hangira dukoresha mu mirima tugaca tuba turakoresha n'imanza muciye akunda kuba imanza nyinshi kugira ngo fiko twifashishe nyene nta bundi nta kindi kintu dufashe kuyikoramo
abo barimyi bavuga ko bagira urugendo rurerure iyo bagiye guhembwa bagasaba ko boza barahemberwa aho basanzwe bashorera ikawa
Ya, nasi kutukeja amafaranga yosura mahembe kwa kule zime kukini wama kule zime kutuwa kwa hili kitungu mwa wana wali kumashuri mtutuwa kwa hili kitungu amafaranga mga suri ya kule zime kutuwa kwa 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 amafaranga ni kule zime kwa hili hapa isi kutunga kwa hili kwa kitu mzenga kwa kwa rajana saa kumi anara tukara ya rawa kandi kuhiti kituki nao kuliha ni hondi
Mwomenyako Hirya no hino mu gihugu ikigo Odeka cyari kimaze guha amasango menshi yo guhemba abarimyi b'ikawa bari barashoye umwimbo wabo ariko ayo masango ntiyubahirizwe ntihagire n'insiguro baronswa
Inzamba
Murakoze Everine ari umwiheburo udasanzwe mu banyagihugu makaritsiye atandukanye yo mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane y'umuraruko biturutse kwikena y'umuyagankuba usa n'uwabaye ubuzi bw'ibuye ibyo nabyo bigatuma abakora ubuzi butandukanye bukenera umuyagankuba bakora bahomba bakabura ingene batunga imiryango yabo basaba ishyirahamwe Regideso gutura umuti icyo kibazo inkuru ibaze mugenzi wacu Pacifique Heshimana
nk'uko bivugwa n'abanyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane mu makaritsiye mu buraruko bw'igisagara ngo ntibabona uko bagiye kubandanya babaho kuko ngo ibikorwa byose bisaba umuyagankuba byarahagaze bakavuga ko batakigira yo bacira nayo bamira
nta mukigobe haba mu kamenge haba mu ngagara haba mu gihosha haba mu gasenyi haba mu carama haba ku mutakura mu kibitoke aha hantu hamaze nisa ka muyaga nk'ubuhari umuntu asa akeneye kwimosha ntibikunda abantu bakora ku masodo kwa file bose barugaye abantu bakora akazi ko gusudira ibyuma barugaye abantu bakora akazi ko kwiyungunganya mu kudandaza amata abo bose barugaye bamwe bamwe bashyikiriza abarugaye ko ari uruhombo gusa amata y'ibura batira ko yuko bahombye ni ukuvuga uwe umuntu ntagitunga umuriro muri telefone yiwe telefone uramarindwi yatambira ofisi
bagasaba abo bose byega gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo makuba barimwo bayavemwo kuko ngo aho bigeze amazi yarenze inkombe
basaba ijwi yuko bogerageza ikibazo bakagikemura bakagikemura kuko bimaze igihe kinini ibiva basaba ijwi yuko ikintu kuko barahakikora mu za burundu
mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twagaragaje kurondera abo mu buyobozi bukuru bw'ishyirahamwe Regideso kugira ngo batange umuco ucoba kiriko kirakogwa kugira ngo haboneke umuturama ariko twabakenye
urakoze Pacifique Nkeshimana imidogo n'imishi witabira inama canke ibindi bikorwa bitunganywa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere pride haba Makamba mu ntara ya Burunga gushika mu zindi ntara z'igihugu abitabira ibikorwa mu bisata bitandukanye bishyigikirwa n'ishyirahamwe pride bavuga ko bari mu bibazo bikomeye ibyo kutaronka amafaranga yo kwitaba inama ayo kuryama mu mahoteli hamwe nayo gufungura n'inkuru tubaza mugenzi wacu Odase Nimbona
akarorero ka mbere nakimakamba aho abakozi b'igisata c'amagara y'abantu bitavye igikorwa cyo gukingira abana b'imyaka iri munsi y'itanu indwara y'agasama hamwe n'inzoka zo munda mu kwezi kwa munyonyo umwaka uheze w'2024 bibaza y'amafaranga bari bemerewe yagiye umwe wese yari guhabwa amafaranga 10,000 ku munsi mu kiringo c'iminsi 14 bikaba 140,000 ku muforoma ariko hafi umwaka wose urarangiye batarayaronka iyo myidogo yahavuye ifata nabo mu gisata c'ubutungane mu ntango z'ukwezi kwa munani umugwi wigenga w'igihugu ujejwa agateka kazi na muntu senidehashi ufadikanije na pinide waratunganije ibikorwa byo gusigurira abajejwe ubutungane n'igipolisi kubijanye no kugabanya abafungwa mu mabohero n'ubusho ibikorwa byari byitabiriwe n'abashingwa manza bo ku rwego rw'intara abarongoye amaparike akukira sentare zisubiramwo imanza abarongoye amasentare abarongoye amabehero n'abakuru b'igipolisi ku rwego rw'intara ariko benshi muri abo bategetsi bavuye mu ntara zitandukanye kure y'imiryango yabo bategerezwa kwibeshaho kubijanye n'ibyo gufungura naho baryama bizeye ko amafaranga yo kubishura azokwihuta ariko rero amezi abiri ararangiye ntiharaboneka n'ifaranga na rimwe mu gikorwa camaze iminsi itatu bavuga ko bavuye mu miryango yabo bamara iminsi kure y'ingo zabo kandi bafashe amadeni kugira ngo babeho aho bari bari bamwe bakaba baratanguye kwibaza ko ayo mafaranga batazoyaronka kubera ko igihe kimaze kuba kirekire abavyitavye bavuga ko ari gusuzugurwa no guhemukirwa abavyitavye bavuga ko ari gusuzugurwa no guhemukirwa mu ruganda rw'amakuru kwa radio Inzamba agateka kawe ntituraronka kuri telefone abarongoye ishyirahamwe pinide ku rwego rw'igihugu kugira ngo bagire icyo babivuze ko
urakoze Odase Nimbona n'inunga hafi dusozera no makuru nk'abashimiye mwe kuri muteze yombi gashimira n'abagenzanje umwe wese ugiciciwe bamfashe uko aturukaniriza mubwire aho mubantu bahoye mwanyu mu byanyu n'agahwana.